bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya nibi bibiri twafashijwe na leta. Ambasade y'u Buyapani yakira abana 880.
Uyu ni Geoffrey Ngiruwonsanga Kayonde atwara ishamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda, aho yari kwerekana amashuri aheruka kubakwa mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ingenangana. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye onu ivuga ko ifite urutonde rw'abagirizwa ibyaha bikomeye mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko indege yarivuye Dubai yashizwe haruhande akanya gato ishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i New York, inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itaramenyekana yafashe ingenzi zari muri iyo ndege. Ibigo vyo muri Leta Zunze za Amerika bijeje kugenzura no gukinga ibiza n'ingwara nivyo vyafashe iyo ngingo yo gushaka ku ruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yari mu ingenzi 520 kugira ngo basuzume ijana muri bo. Bamwe babasanganye inkorora, kumeneka umutwe, kubabara mu mihogo hamwe n'ubushuhe bwinshi. Abategetsi muri Amerika bavuga ko ingenzi zitatu hamwe n'abandi indwi bakorera iyo ndege nyene bashizwe mu bitaro, abandi barekuwe babona kubandanya urugendo mu gihe hakibandanya harondegwa icateye iyo ndwara. Akamu kamakungu gasaba Siria hamwe n'ibihugu bicuditse arivyo Burusiya na Iran kwirinda ico cose samaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereje kwa gatatu. Akareye k'iyo ntara gahana urubibe na Turukiya, nico gice ca nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siria. Abasirikare ba Siria bariko barakizura iyo ntara, kandi ababikurikiranira hagufi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cane. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ejo kwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib, ko mu gihe vyoba amakungu hamwe na Leta Zunze za Amerika vyoshavura. Abajijwe nimba hari ico Amerika igiye gukora co kubuza ko ico gitero kiba, Trump yishuye ko ariko abikurikiranira hagufi adatomoye ico Amerika izokora. Kumugabane wa Afrika naho mushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo kwa gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kibanye ico mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi, aho harangira icuka c'intambara cari kimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Urwo rugendo rw'imisi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika n'Ubushinwa i Beijing. Ethiopia na Eritrea vyarungiye kunga ubucuti bwari bwaratosekaye ico kiringo cose, nyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bapfuye kuva myaka ya 90. Mwomenya ko Ethiopia itegekanya kongera kugurura ambasade yayo i Asmara ku munsi uno munsi wa kane. Radio ya Amerika samira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turuka imirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba mutwumva kuri 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze umurwi wawe nujeje gukora amatohoza kuvyaha vyo vyarakoze mu Burundi kuva muri 2015 uvuga ko uza waragize urutonde rw'abakekwa kuba barakoze ivyaha vyagahomera bunwa no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo uyo murwi waraye usohoye abahugize bavuze ko biteguriye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajishinga n'ico kibazo ejo tukimara kuronka ico cegeranyo navuganye nagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hamson ari mu bagize uwo murwi atangura ambwira bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo cabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire
ibiri muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengera butungane uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa gufata ku nguva abapfasoni n'ukwa ku burenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ataciza kirimwo none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo washingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Mu cegeranyo canyu mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na Perezida Nkurunziza ituma ibintu vyunyuka. Mwoduha akarorero ka zimwe muri izo mvugo?
Uturo ni twinshi kandi si Perezida gusa twadomye ku rutoke. Hari nk'indirimbo z'imbonerakure urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo Abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Ni ko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politiki atari ic'ubwoko. Yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari. Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
te? Aller au Burundi, mais c'est l'État qui nous a empêchés.
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biruko ntaco vyatubujije mu gutororokanya makuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinanse ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi, ariko aba bazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nkamenyeshamakuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Amareta nayo muraheza mukagira ico muyibajije mumaze gutororokanya ayo makuru niba biba nk'iyi raporo bayivuga ku iki?
Tumaze kugerageza kenshi haba mu mwaka uheze canke uno mwaka tubicishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke Bujumbura. Hari aho bashima kutatwishura canke bakabihakana.
Birababaje kuko tuba dukeneye kumenya ico leta ibaza ariko ntigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu.
Et quelle est la suite? Igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu n'igihe?
Bien, ça dépend surtout des
bizova hanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntaco turi buhindure. Twibaza ko imigwi itandukanye irimo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka. Nuko rero tumaze kumva Madame Françoise Hamson ari mu murwi wa ONU jeje gukora amatohoza ku vyaha vyoba vyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 atubwiye yuko leta ataco yashimye kubabwira ku ico cegeranyo twahisemo kwibariza leta y'u Burundi duce kumushikiranganje arabiza agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yavuganye na mugenzi wacu Frédéric Nkundikije amwishura yuko ico cegeranyo atagaciro na gatonya leta igiha kubwa Martin Ivyabandi imvugo zabo bahinga ni zigera zihinduka.
Iyo raporo ubwa mbere yo ndirutangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo ikumariye n'urukurikirane rero rw'ibyumviro byari birimo cyane cyane bikuboneka yuko bagenda baragira icyo bita mu Gifaransa Romigero cy'icyo cyumviro. Twabonye mwo ibirimo ibyo birateye umukuru w'igihugu cyacu yo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira basangiye ubwoko bwose n'intara zose tuzajya muri kahise k'igihugu cyacu kumusha no kwigisha rero amacakubiri urwango ni n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye. Ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwajyangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cya kazi na muntu bikabiboneka rero bitajya birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'ivutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke.
Iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambo cyangwa ibyumviro bya politike ibyo byo mubivuga kwiye.
Ngundi kije rero hari abantu nabo tukavugamo nabahinga agenda gategura raporo yo kugenda rudubiza gusa kwibeza amatwi kuvuga yuko ibyo bitigiri byaduze kubwitege bwabandanije rimwe na rimwe ari byo tubaza ati imvo nyamukuri biri tutabitanga raporo mwe niko turabye kusubira n'aya masaha turavugana niko ndikuru muri rw'amahoro kandi tuvanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abenegihugu baba ariko baratamba bagataje ibintu bikorwa n'ibindi bagize urango icyo gihugu kiro kirarango ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agendamo n'abenegihugu n'abandi n'ibindi igihugu cyari kivuga yuko ati akazira muntu ariko arahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ko arafatwa ku ngufu navuze yuko uri kivuga yuko twari twaba turi paradizo hariho utunatuye tugenda turaba ugabo n'icyo gushyira ku ngemare kanaka n'umushyira nkanzi kanaka avuga nsa no kuvuga ko umukuru w'igihugu
muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonoseye batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo n'iki
muri kino gihe ibyaha by'akazi na muntu nibisiye binakoresha kugira basigira amaleta birakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mu kuhungabanya by'akazi na muntu hanyuma bikabandanya kirungika y'inteko biro byataku amazi hanyuma atabo bagabo n'ibibaho nabo bakirinze mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abantu bakiri ni kimwe n'ibyananiranye 2015 ushaka gukoresha biciye mu by'akazi n'akazi na muntu kugira bishikwe ko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa cyahaje na muntu w'ikireke tubirabe uko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bice bice byagiye birafatwa nta maraporo nkayo yabaye yaha 2022 yaha 2008 93 ibyo twabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu bashikiranganje bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo yarasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusiga umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatoho nawe tubona yuko nenarimye agenda afite umurongo yahawe na raporo y'ishyaka.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe gateka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze na
makuru avuga makambi ubu naho duhereye mu gihugu cy'u Rwanda hejo kwa gatatu ushikiranganje rujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza bwaraye buhaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mashure n'ibibuga byo gukiniramwo ivyo vyose byubatswe mu buryo bwa kijambere n'amashamwe impunzi amakungu nka RCR na UNICEF. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yari yagiye gukurikirana ivyo bikorwa.
Abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo. Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana.
Abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211. Ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na leta. Ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880. Bivuze ko hasigaye 4331 bakigira muri za shitingi za plastiki. Icyifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi.
Naho abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi, abarimu bobo barashima ko hari igice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura. Yamara barafise n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza.
Tubaza biratugora nyine, turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane.
Twebwe n'ukuvuga agahembo turonka duhemba utuntu dukeya dukenyere dutafashe 300 mu gitondo n'300 ku mugoroba n'amahera make. Ubwo nyene twasaba ko ahubwo hari icyo mwodufasha kuko ibikorwa dukora birarenze. Turakora gusa tunezerwa ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu.
Iruhande y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hamwe n'ahandi ho gukinira. Zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyobyabwenge.
Abana bahora biyerereza, abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi, abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba. Ariko ubu ko baronseho bazaza barakinira, turumva ko ari nyinshi kuri twebwe.
Userukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe.
Ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose. Mu bana dufise ntibihagije, ariko turashima ku byo turiko turaronka. Kumbure n'ibindi bizoze n'ubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nk'uko byabereye muri mahama ya kabiri n'amahama ya mbere bose urakatugira gucyo n'amahama ya gatatu mbega ahantu hose.
Umushikiranganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi. Yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho.
Abana babo babona ahantu bisanzurira, bakabona aho bidagadurira, bakabona aho barererwa neza, bagatangira nabo kwitabwaho nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irerero ry'abana guhera ku myaka 2 kugera kuri 6. Bityo rero no mu mpunzi tuhashyira iyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza, kuko nabo n'abana b'isi n'abantu ni kiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri. Kugeza ubu murabona haraho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato byumba bigera ku 8, ariko hari naho kwidagadurira, hari imikino itandukanye, bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri 250,000 z'amanyarwanda.
mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mwumvise ko ifitiye proje yo gukomeza kubaka ntabwo bihagarariye ahangaha
ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,058 igice kinini cabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato Pierre Claver Niyonkuru imahama ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru na wewe urakenuye tukiri mu gisata c'impunzi nyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo itanguye igikorwa cyo kujana mu makambi ya Murongwe impunzi z'abarundi zari zimaze amezi 8 imikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira intara ya Kivu ya Majefo izi mpunzi zisaba ko ishami rya ONU ribitaho RCR ryoshira abana babo ku ishuri ndetse bakanavuzwa neza ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo aho abavuze bagarutse ku buzima bubi babayemo
Turashimye yuko dusitse ngaha twari ahantu hagaranye turanezewe yuko dusitse ahantu kotemberera gukorera umugambi gusa ntibaraduha ibintu nyene bishobora kudufasha
ubuzima niteze ngaha niteza yuko ibyo ingorane naho nazo mu kavimvira yuko ngaha tutasubira guhura nazo icambere nosaba yuko abana banje bo kwiga cya kabiri nasaba yuko noronka aho nicara nkaronka ahomba ibindi bikagira ko bukebuke abana bakanka ico baza barafungura
ubuzima twatwaye mu mukapfinzira no buzima butari bworoshye cyane ubuzima kandi buzima bubi kugira ngo turonke kidufasha hanini twayikorera gravia tukaca mu mabuye tukora mu cyanga kandi ubuzima butoroshye ariko ubuzima twiteze ngaha nibatwa ubuzima butoza busa n'ubwo twarimo cya mbere twifuza ko tworonka ahatwoba cya kabiri tukifuza ko abana bacu bo kwiga cya gatatu tukifuza ko tworonka ikidufasha kugira ngo tubeho neza tugire amagara meza icya kane ndetse tukaronka naho two kwivuriza tukankuba dufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza
ubuzima niteze ngaha ntabwo mbona kubera nashitse nziga ko nzoshika nduhuka none nsanze hari ikibazo cy'amazi amazi niyo duhangayikishije cyane nk'ubu kuva dushika turonka ibidi imwe yo kurondera uko tujya mu gani turonka yo twoga cyangwa ngo turonka yo tumesutse impunzi z'abana impunzi abana baje badahwamo basubiramo zatunukiye ko isabune ntituraronka isabune ubu nyine turi mu buzima bubi kubera turahamenyera ngo tumenye iyo tuvoma tumenye iyo turondera amasabune icyo nakongera ko nuko mbona umenga ibintu byo gufungura nabyo nyine biraduhangayisha kuko ntabyo dufise kubisanzwe nk'amanjegeri bankaje bampaye nditayindwi ariko amanjegeri bampaye nayo iminsi ibiri yonyine kandi banyandikiye ko bampaye indya zindwi yose none zizoma zindwi mwabo bana bose fite ibijyanye n'indya nuko mbona umenga bokongera ko cyanke bakadu sohora natwe nkuko basohoye abandi tukaza turisumira
amabizi donasi ubuzima cyemo nakora amayiteze ngaha nuko nironka aho mbasha menande kibutigo kigira kabiri nuko tworonka ivuriro ngaha nyine hafi ngaha nyine mu nkambi bose ngaho ko ivuriro ryo ngaha riri hantu kure cyane rwose bitatorohereza ikindi nacyo nuko nonosa ko tworonka isoko iri hafi nyine mu nkambi ikindi kandi nuko ndasaba nuko tworonka abana bakaje ku ishuri hakiri kare ko bafasha siko abana baje ku ishuri kandi kiri mu nasaba ko tworonka ikidufashe kugira ngo turonke twuhinde ubuzima bwacu tubayemo ko tutayeho na muzatari ko tutari kumwe ni katarazi mu kagundira imicanga yatwishe amagavi yatwishe imigongo yaraboze iyo tworohege na twebwe turonke aho tuba turonke naho tuza turarima turimira abana ntibibafungoze nk'ikidufashe aha tukaba badufashe cyane rwose
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu
Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya akadico ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bibe biranuganuka kwa rivi
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na byisomeye
ndakubwiye kwa tarivi
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabesha ubyibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Ubuyobozi bw'ishure kaminuza y'inderabigisha NS mu gihugu c'u Burundi urategekanya kongereza ibigo vy'iyo kaminuza mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko biri mu mugambi wa leta. Urwandiko umuyobozi aherutse gusohora ruriko ruraca ku mbuga ngurukana bumenyi ruravuga rero ko hari abanyeshure bo mu mwaka wa mbere bazokwigayo guhera uno mwaka buca utangura. Harabibaza rero nimba koko ico kigo carahejeje gutunganywa ku buryo gishobora kwakira abanyeshure. Hari nabiyumvira ko hazo kwigayo imvukira za Rumonge gusa. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera araducukumburira ukuri kuri muri iyo nkuru.
Mu rwandiko ubuyobozi bukuru bw'ishure kaminuza y'inderabigisha NS bwasohoye kuri uyu wa kabiri busaba abanyeshure bazotangura mu mwaka wa mbere wo mu gisata ca génie électrique kwitegura kuzokwigira mu kigo mugara ciyo kaminuza kiri mu ntara ya Rumonge. Muri ubwo rwandiko biratomoye neza ko bazoja kwigirayo muri uyu mwaka w'ishure w'2018 ushira w'2019. Mu bamaze gusoma urwandiko ku mbuga ngurukana bumenyi harabagize icyo baruvuga ko. Dusome bamwe muri bo tutarinze kuvuga amazina kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu agira ati: iyo campus ni kuva ryari gada? Uyu nawe abaza ati: hazokwigira yabo mu Rumonge gusa canke ari uburaro? Tubandanye n'uyu avuga ati: mbe burya hazoboneka abigisha bama bagiye kwigisha mu Rumonge bakagaruka no kwigisha hano mu gisagara? Uyu nawe asa n'umwishura yitwengera ati: hahaha emwe, ryabarabara rija mu Rumonge rizoheza mu nzira abo bigisha batarashika yo ndakurahiye. Tugarukirize kuri uyu avuga ati: reka tubirabe iyo bitera bigana. Aha rero ijwi rya Amerika ryarondeye umuyobozi mukuru w'ishure kaminuza y'inderabigisha NS Nusura Hassan kugira ngo atange umuco w'itunganywa agiyo kaminuza. Yishuye ku murongo wa telefone ko ata makuru yo bitanga ko kuko bikiri mu nteguro. Ivyo bikabuko mu gihe uyu mwaka w'ishure bitegekanijwe ko uzotangura ku wa mbere w'indwiza bucitangura. Abanyeshure bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ata makuru babifise ko uretse ubwo rwandiko basomaho rumanitse mu nyubakwa z'iyo kaminuza. Uko biri kose, umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Gaspard Banyankimbona avuga ko bakirindiriye amakuru ava mu gisata gikurikirana ibijanye n'itanguzwa ry'inyigisho zo hagati mu ntara.
Ngaha tugira Imana turafise urwego turabira ko ibisabwa bikwiye kugira ngo igisata ikicanke kiriya kimurirwa handi. Ubwo rwego nabwo ni Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur. Igihe cyose izoduha avi yuko ibisabwa bikwije donc ibisabwa n'amategeko bikwiye kugira ngo muri ako karere hatangurizwe mu inyigisho za kaminuza, nta nkeka tuzobirekura. Mugabo hari ibisabwa bitarakwira aho murumba yuko tutodotanga uruhusha rw'uko biba. Aho rero cyure kaminuza ndazi yuko byabisabye yarabisabye muri Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur. Umunsi iyo Commission Nationale yaduhaye avi tuzoyiga hanyuma tubirekure, irango tumaze kubirekura niho bizoba byoroshye cyane kumenya yuko ibisabwa bikwiye cyangwa bidakwiye.
Umushikiranganji Gaspard Banyankimbona amenyesha kandi ko ukongereza ibigo bya kaminuza bisanzwe biri mu mugambi. Aha rero uretse ikigo kimwe kiri mu ntara ya Gitega cya kaminuza y'u Burundi hamwe n'ibiri mu nteguro yo gutunganywa mu ntara ya Bubanza hamwe na Cankuzo, nta kindi kigo cya kaminuza ya leta kirashigwa hagati mu gihugu. Ibujumbura Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinwe nino kuri we duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Tuti bakunzi mariko muracumviriza tubakengurukire bivuye ku mutima twongera tubipfuriza kwandanya mururanirwa mu vyanyu no mu banyu. Diane Nahazwe, Ingenieur Najuan hamwe na Innocent Kimenyi twari dufatikanije muri kino kiganiro wanyu mu ntara. Tubatumire mu biganiro vyacu biri imbere. Muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha 1 na
cacu n'igice tuce tubashikiriza makuru arambuye yavugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mubandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muherereye, kandi mubandanye no kuja ku mbuga zacu zitandukanye abawe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke VOA radio yacu aho ni kuri Facebook. Mugire umunsi mwiza, mubanye no muvyanyu.